umukuru igihugu cy'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ntashaje no hino mu kuvuga ko ubumwe bwa burya busaba ikintu n'igihushane cyacu kuri we ubumwe bwa burya nibwo fatira ibihano Burundi kimwe mu gihugu bigize umuryango wa yase hama ngo bugaruke byifuza kugirana amasezerano y'ubudandaji n'ako karere mu gihe ari umunywanyi yahanywe
we have the problem of you unilaterally saying that
Ati turafite ikibazo gikomeye kuko uburaya bwafatiye ibihano Burundi tubwirizwa gusinya twamaze gushyira ibintu ku murongo umwe wumva Burundi bwosinya gute ayo masezerano kandi bwikoreye umuzigo w'ibihano tutaranabiganira ko nzojana n'intumwa iburaya tubivugane neza ariko ntidushaka ko uburayi bufatira ibihano igihugu na kimwe yacayase butatubajije no kuri inzu yacu n'igwacu ntushobora kuza iwanje mu gihe umugenzi wanje hama ngo utangure gukubita bamwe mu bana banje na Jean Pombe Magufuli umukuru w'igihugu cya Tanzania yaba yarongoye umuryango wa yase arashigikiye mugenzi we Museveni yahawe kurongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka Magufuli ati uburaya nibyisubira ko bugakuraho ibyo bihano ku Burundi natwe tuzosinya ayo masezerano
lakini wakati tunaambiwa kusaini European Union hiyo imeiwekea imbago Burundi
ariko muri cyo gihe batubwira ngo dusinye ayo masezerano bagaca bafatira ibihano Burundi hano wabo bagatangura gucanamwo ubwongereza bukikura mu muryango wa buraya n'ibindi nico gituma tutarafata ingingo tuzabanza kuvugana neza ariko nabo babanze batahure ko Burundi ari kimwe mu bihugu bigize EAC urumva nibakuraho bijya bihano bizofasha cyane kugira ngo dusinye kuko byoca biba nk'ubushize imbarutso mu muti canke mu mazi kugira ngo bishuhe n'ingoga
kwayo itashya ze katalisi to speed up the chemical reaction
kuno mwaza perezida wa Burundi akamwene nikose ica gya cambere cy'umukuru w'igihugu gatotse ndimwo abona ko ari insinzi ikomeye
kugira ngo Burundi twumvikane ku bihugu yuko Burundi bidashobora gusinya ayo masezerano cyane cyane ko ibyo bihugu bya Burayi byafashe ibihano igihugu cyacu cy'u Burundi tubone n'ibyo dufatira igihano igihugu cyacu hanyuma uwo muryango dusangiye hanyuma tukagenda kwemera gusinya ayo masezerano tubwire rero muri iyo nama yuko atagihugu na kimwe kizofika ikindi twese tuzogira rimwe ari gusinya dusinyira rimwe cyangwa tukagira kuko nta ndagukundira umwana nakwankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankank bura ya bidahana buye ibihano urundi ufise umukono kibazo uronka kuko natwe niyo tubagaraye
tubote ko ibyo bihugu bibiri byateye ako ka mu bumwe bwa buraya bifite uruhara rukomeye mu gikorwa cy'ubuhuza mu matatu y'u Burundi Yoweri Museveni umukuru w'igihugu cy'Uganda niwe muhuza mukuru na imwunganizi wiwe Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu cya Tanzania cyekorabe n'inkuru i Dar es Salaam muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika.